iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba? Kimwe mu bibazo umwigeme w'umurundi kazi Bernice irumva azwi ku izina rya Bernice the Bell yibajije aho yatangura umwuga wo kuririmba indirimbo zo gukundisha igihugu camwibarutse. Bernice the Bell aheruka gusohora indirimbo yiwe yise Iwacu ni mu gihe muri imyaka ya vuba ugwaruka ba jeune batari bake mu Burundi no mu Rwanda baririmba cyane indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Bernice avuga ko bifasha abanyagihugu kunga ubumwe. Mbega mwe mubona koko gwiki kugira amahoro n'umutekano bibandanye gutsimbatara gusasagara aho muri
Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Muri imyaka ya vuba ugwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rugenda ruririmba indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Mbere yaho hibonekeje cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo za z'amaronko canke izisa n'izishira imbere imico y'ibindi bihugu nka Amerika, Iburaya n'ahandi. Umwigeme wo murundi kazi Bernice irumva murantunga. Bernice irumva hazwi ku izina rya Bernice the Bell we yibajije ati mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba. Ni bimwe mu byatumye atangura umwuga wo kuririmba. Mu ndirimbo yandika ashimeka cyane cyane kukumenyekanisha igihugu kahise kacu. Aheruka gusohora indirimbo yiswe Iwacu ni nyuma yaho yari yarasohoye iyindi ndirimbo yiswe Gwagasore aho yibaza ati yaba no kwitwa Gwagasore. Araza kutubwira impamvu y'ivyo vyumviro vyose. Ni umutumire wacu mu kiganiro muri Isanga muri kano kanya. Bernice the Bell kaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oyan.
Murahora komeye ahuri mu Burundi.
Ego na mahoro. Uretse ko kavura mu kanya kari ko karago.
Ni byiza cyane muraturusha twe turi mu kabeho ngahe Washington.
Natwe Bujumbura ndabona haja kabeho. Ego.
Urero kuri wewe Bernice ni iyihe mpamvu dusigaye twumva aba jeune benshi ugwaruka gwinshi ruririmba cyane indirimbo zo gukundisha igihugu, indirimbo z'akaranga k'igihugu ukabona barazikunze cyane?
Mu bisanzwe bigaruka handi nyene bavuga bati mu Kirundi amazi arashuha ntiyibagire bombeho. Ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari kibura ukaca umenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe. Kaca rero bisaba yuko ukiririmba uririmba imico n'akaranga igihugu cyawe kugira ngo wumve ko uzi ukuriye cya kinogo cyari kimbitse muri wewe kandi umve yuko ushobora gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu.
Urakoze cyane Bernice. Rero nk'uko nabivuze mbere hari indirimbo nshasha uheruka gusohora yitwa Iwacu. kumbure ni video yayo wari warayisohoye ariko reka gusohora na video yayo reka twumve gato ibyo waririmbye muri yo ndirimbo iwacu
Singa byamo gutera kamo murundo bamanga yakure nagati manikatera note wagare garuka dufashanye tuferite ku Burundi iwacu ni Burundi iwacu ni Burundi nimuze tuhate simbere Se mumoko yose turangwe n'urukundo mutantu kane kacu tukina maningingo yo kubaka Burundi bwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
nimuze tuhateze imbere iwacu
ni Burundi
Ngwino iwacu uyu yari umuririmbyi Bernice the Bell umurundi kazi umwigeme niwe mutumire mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi aho tugiye kuganira ibijanye n'indirimbo nyinshi tukunze kumva z'uguhayagiza z'ugukundisha igihugu twumva zisohogwa n'abajeune cyane cyane urwaruka Bernice muri indirimbo yawe watanguye utera kamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga baze kubaka igihugu byavuye kuki kwa nivyo wahere yako
chati mienda bihera ko urabona ikintu twatumazemo nya ministri iheze hagi harabaho guhunga mu myaka yahera hagi habaho abaja guhiga cyane buzima mu makungu kurusha kuguma mu Burundi ndavuga nti abari mu makungu baba bahonde cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashobora kugaruka cyane bashobora kuza bagashira ingufu mu bikorwa biriko bikorerwa Burundi cyane bakazana iziyumviro turashaka gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu nico gituma rero nabahereye kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari nyuma y'igihugu atakirimo nico gituma rero nabahereye
urakoze cyane ndabona n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri Facebook batanguye gushikiriza ibibazo n'ivyumviro Jean-Pierre Chimana avuga ati igikomeye no kwirinda amacakubiri mu batuye igihugu bavandimwe ubumwe n'umusingi wubaka nda keka rumunyarwanda ati umusingi wubaka igihugu mushiki wacu turamushigikiye hari n'abandi benshi bagushigikiye Bernice hano kuri Facebook ku rubuga rwacu aho mu Burundi aho indirimbo yawe yasohotse aba jeune abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki
bayakiriye n'igishika cyinshi kuko bagerageje kumviriza ubutumwa burimo indirimbo ndetse yakunzwe mbere cyane n'ugwaruka mvuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze urabona ko ni muzika usanga batayitayeho cyane ariko ugwaruka rwarayitayeho cyane kandi ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yayikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye ubushimwe muri diaspora era ikibanza cya gatatu ndashimye isabukuru yitwa Inganji yaronse ubushimwe bubiri ni indirimbo irakogwa kw'amakuru menshi ni indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira Burundi muri festival yitwa Sika muri Guinea Conakry ni indirimbo kandi no muri Isanganiro Awards umva ko ari indirimbo benshi bakiriye neza
uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'aba jeune byerekana cyane yuko ibyo tuko turavuga uno munsi ari byo yuko aba jeune barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ibihugu byabo byabibarutse cyane turaza kugaruka kuri icyo kibazo twumve bimwe mu byo uhanura aba jeune ugwaruka icyo boshira imbere mu buzima muri iki gihe kuri wewe ariko mbere yaho reka twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika nkuko twababwiye ni ikiganiro gijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Désiré Désiré amahoro neza
cyane ku rya Amerika
ikibazo cyane cyumvira
yego ni cyumvira mbone ukashaho ni kibazo mu bisanzwe igihugu kirimo ugwaruka kirakere imbere bidasanzwe nagomba rero nshimira uwo mujene ubwo gwaruka nkanje yashoboye kugira ico akoza ari umwigeme agashiraho agashora kwimira gukora igikorwa cyo gukunda igihugu cya mwibarutse ndamuteye intege nakomeza kwibanga akomere kwibanga ashira imbere ibyiyumviro bituma igihugu cyo cyotera imbere na cyane cyane mu ndirimbo ariko aratunganya hanyuma njeno ganje bure abandi bajene mbega uno munsi twaranira kuramba cyangwa twaranira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati ko tugomba kuvuga neza ibyo gucatwibarutse burya rero birababaje ko aho usanga ubaruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gutamara mu bitaro ntibije kandi bari bwabwiriza gukoresha ingufu zabo maze bagakora ibikorwa bishaka gutuma igihugu cyabo kirangwa neza gitatera imbere rero mvuga nti ugwaruka ni rube maso ruhagarare bwuma ni ukuvuga ko rugwirinda ibyo byose byotuma birubisamaza bigatuma ugwaruka ari uburyo bwo gukora biteza imbere reka mbere ingaruka zikagaruka zifata igihugu abarutse no munsi nazokwara kejo umwigemere nawe vrema ndasuye kumukeza naramuteye intege nakomere kwibanga murakoze
murakoze cyane Desire
murakoze cyane
eh reka twakiri ni witwa Sylvestre ku murongo wa telefone uraho neza Sylvestre
ndaho neza nawe ndakuramukije Diane ni Diane ni nazi
ni Oriane tangishaka
tangishaka Diane ndakumva cyane mukijyado bishi muri sanga no mu biganiro byo kuvuga iwacu mu ntara ni wewe
iwanyu mu ntara ni mugenzanje Diane nini nahazwe kenshi
murasangiye amazi
none Sylvestre duhamagaye uri hehe wewe
nde wabagaye mu Buganda
mu Buganda ni byiza cyane ko mudutega amatwi i Buganda ikibazo cyangwa icyumviro ku
America ndayikunda cyane nayo itagiye kugamba ko ari cyama abanza kubyagira mu kuyumvira icyumvirizo cy'umataka
urakoze cyane hariho induru ndi ko ndumva mu
cyumviro cyane ndakigoze iki kiganiro cyo kubaruka bama bakubize bakarushira mu bintu bibi aho babarongoye bakabwaruka mu Burundi bwezo bakabigisha ibintu bibi bisa nabi uyo muntu yigisha ugwaruka ngo rube neza tuterere n'umuntu mwiza cyane ubwo gwaruka ni ruterere reke kumviriza basesa nk'uyozi kuko bajya ni basesa nk'uyozi babigisha imico mibi kandi ari abana bakeneye Burundi bwezo bakeneye Burundi bushasha ubutwikuza Burundi bushasha ukwikuza Burundi bw'umuriro ibyo twarabikuyemo abarundi bose nibahurire hamwe barondere Burundi bushasha Burundi bw'umuriro babutsemwo aho bakabubereyemo ni kera naho ngezeze
turagushimiye cyane Sylvestre Bernice de Belle ku byumviro n'ibibazo canke ivyo bashikirije Desire na Sylvestre duga ku ijambo.
Jeho nanje no bishigikira ugwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe atagishoboka. Bisaba ngo turengere ingane z'amoko z'amadini ingane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere
ndumva
no vuga hanini
ndumva ari kimwe ari cyakibaza ahubwo nari nabajije mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone ico buhanura aba jeune ico bushira imbere kumbure ni nabwo butumwa nkeka uzotwara muri Guinea Conakry aho bagutumiye nabo nyene aba jeune baho hari jambo zo bubatekere
jambo ni yo nyene byo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kugwaruka tutagiye hamwe ngo rushobore guhuriza ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cyabo n'igihugu ntigitera imbere kuko igihugu kiba cyizeye igwaruka kuko nigo rufise ingufu iyo rero dutumvikana ntacyo kunda ubundi butumwa nzoba mfite ni ubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda Afurika ukunda iby'iwabo kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburaya bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi tukogerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse mva ntibabigikunze ko dutera imbere ngo butuma rero nshimikirako
kumbure bimwe muri ivyo vyiyumviro vyavuye mu barundi bo muri kahise kuko turavyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe ibise gwa gasore iyo ndirimbo harimwo tumwa bwiza cyane nyine washikirije mbere yuko tuyikina iyo ndirimbo ubanza kutubwira cyane mu vyiyumviro byawe mbere yuko uyandika mbere yuko unadusurira ibirimwo wari ko wiyumvire iki aho wasohoye iyo ndirimbo yise wise gwa gasore
icyo vyiyumviro byanje nariko mu bisanzwe ndiko nkorera kurikirane rw'indirimbo zerekana Uburundi n'igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo n'iki cyane yumvira ku ntwari intwari z'u Burundi zagiye zirabaho atakanya rero ko kwiga kuri Rwagasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i Burundi.
Reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo. Reka tutega amatwi Bernice Debelle indirimbo yiwe Rwagasore. Kakwitwa Rwagasore Bernice ako karimbo karagyoshe cyane gose ejo ndiko nditegurira kino kiganiro narakumvirije nsanga ndiko ndakaririmba ntashe muri metro muduga mbandanya ndakaririmba mu mutima karagyoshe cyane ndagukeje
urakoze cyane
urumva indirimbo urumva biradushimisha cyane twebwe tuba mu mahanga iyo twumvise aba jeune baririmba bakora ibintu byiza nk'ibi kumenyekanisha igihugu ibijanye n'igihugu kahise k'igihugu. Tubwire rero kubatamuzi Rwagasore baba mu mahanga canke abana bakiri bato Rwagasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma nasohora na kano karirimbo karyoshe.
Rwagasore ico benshi bamuzi ko nuko yabaye intwari yaduhaye kwikukira ariko winjiye mu buzima bwa Rwagasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto ari umwana arangwa n'urukundo akama ari abagenzi biwe bakene akabafasha mu by'impuzu n'umwana yakunda abarundi yamashaka kuba ari kumwe n'aba nabiwe kindi cyatumye nandikiye indirimbo nuko Rwangasore yari umuntu atafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke amacakubiri afatiye ku bitsina n'umuntu yita neza y'abantu bose kandi ihangiro ryiwe kwari uko Burundi butera imbere kimwe kindi cyatumye nandika iyi ndirimbo ni uko uri kuraraba niwe muntu wa mbere mu Burundi yavuze ati abakenyezi namwe nimuje habona mushobore kujya mu matora mutore namwe kandi mwitoze muje mu nzego z'igihugu ndetse urabona ko bamufatiye ko akarorero bikaca bibandanya ubu abakenyezi mu nzego z'igihugu ni benshi cyane ikindi navuga kuri Rwangasore niwe muntu yatanguje ibikorwa by'amakoperative ariko afashanya na bagenzi we navuga nti hanini nize zatumye nandika indirimbo numva yuko muri jewe habaye abarundi benshi bashobora kugira umutima wa Rwangasore ubutwari nk'ubwa Rwangasore turashobora gutera imbere
urakoze cyane gose Bernice kuri izo nkuru uri kuraha abajene cyane cyane nko kubigeme uno munsi kubibutsa cyane kubabwira ibijyanye n'ibyo Rwangasore yakoze ku buzima bwabo kuko yara nkuko bavuze yarateye intege abakenyezi abashira imbere mu bijyanye n'inzego aravuga cyane yuko abakenyezi bafise uruhara mu gihugu nabo nyene urakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone abanywanyi n'abakunzi bishwe rya Amerika barabandanye guhamagara twakire David amahoro
amahoro y'Imana i Washington muraho
twese
ntuburiza n'abakunzi bishwe rya Amerika
barakumva
ndafite rero igitekerezo urabona ko nibyo koko abahanzi mu bihugu bitandukanye mu karere cyane cyane ko kiriyaga bigari barakunze kuririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabo ariko nkaba natanga igitekerezo nkavuga nti abahanzi barakwiye no kurenga imbibe z'ibihugu byabo urabona ukuntu ibihugu bigenda byishyira hamwe ni nayo politiki y'umuryango wa Afurika ya Afurika yunze ubumwe nkuko ubona ko reintegration ya Afurika bagiye bafata ibice bya Afurika East Africa South Africa gutyo biriya bihugu ukuntu bigenda byishyira hamwe bakareba n'ukuntu nabo barenga imipaka bagatangira gukorera mu buryo mu gukorera mu turere atari ukwibanda ku gihugu gusa kubera ko ni kuko niba politiki irimo igenda ivuga ngo hari igihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bizakora igihugu kimwe Burundi Uganda u Rwanda Tanzania n'iki abahanzi nabo bagomba kuba kwagura ibitekerezo bakareba ukuntu bajya baherekeza inzego za politiki icyo zigamije nabo bagatangira kubitekereza hakiri kare ntibiyumve ko bari mu Burundi gusa mu Rwanda gusa he bagahayagiza n'akarere ndetse bagahagiza na Afurika muri rusange kuko niwo mujyo politiki irimo kwerekezamo ibyo rero bizajyana no guhanga ariko ntabyitangukiye bakungahaza ubumenyi mu ndimi z'amahanga mpuzamahanga kugira ngo nibahayagiza akarere kose cyane cyane nk'igiswayire icyongereza n'igifaransa n'abakure babashe kubimenya kandi ibyo ngibyo bifite n'umusaruro n'umuganda mu gukurura ba mukerarugendo noneho igihugu ntigikundwe n'abanyagihugu gusa kavukire igihugu kigakundwa n'abantu bakure kubera ko ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Amerika ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Israel ushobora kuri mu Rwanda ugakunda India China birashoboka wumve yuko intumbero yabo itari gukundisha abanyagihugu ibihugu byabo gusa ahubwo ibaye neyo gukundisha abakure ibihugu byabo a travers ibihangano byabo gatihambiriye ku gihugu gusa bagure ibitekerezo kandi bumva ko bakompanya vision y'abanyapolitike kuko abahanzi bagomba kumenya politike nabo aho yerekera muri rusange David igitekerezo numvaga na nifite yego
igitekerezo ciza cyane gose urakoze
urakoze nawe
reka twakire
no ugira weekend nziza
twese twese twakire na Cedric ku murongo mahoro neza
naona neza nagize yambo mwenye
yambo
ego ndaramugije na Berlin makuru
ni mpore
ego
namahoro
namahoro namahoro yewe cyambe nagomba ko tangura nagomba kugutera intege ariko biko bakora naho nena ku kwandi kenda kugira ko ibikorwa byawe ko ndabibona ku kumbuga ko abantu benshi barabishima najewe ngoma nje muri ubu ruhara rw'abantu tugutera intege hama nkacyenda kubaza nti mbe yaburiya woba ufite abagusponsoriza cyane ibyo ko gukora ni ku ni kugahanga kiwawe na sponsoro uraronka aho no fatira nko no vuga nko muri guverinema kongo mu bushikiranganje n'ugwaruka boba hari ikintu bamaze kugufasha
nta kintu barashobora kufasha ariko umuntu aragira abagenzi bakagenda bamuterera muri binabiri ya uwikurakora ariko sinovuga ngo ndafite sponsor ifadika mu bikorwa byanje
okay ego kitiru mama kigira kabiri nagomba ndakubaze nti urabona uyu avuye ko David imbere zanje nawe nyine ashikira ikibazo nanje nari nsanzwe mfite nagomba ndakubaza nti none niwo kwifokaliza kuma ukorera ngaho mu Burundi gusa wo kwagura icyo bita karere ukarondera arabagenza muri East Africa ari aha hijya mu Rwanda ari aha Kampala cyangwa ari Dar es Salaam cyangwa Kenya na cyane cyane nka guproposa cyangwa guhanura ko wo kwiyasosia n'aba bakuru nk'aba baba kidumu aba ndonga baba hanzi babaririmbye bacu bamaze gutera imbere bakakwereka inyene mushaka gukorana cyane ushobora kwagura akarere ahubwo musa byoba ibintu byiza kuko Bernice uracyari muto cyane yenda kuzi iyo tara yawe iyo mpano ufite niyo garukira ngaho ifoko uyikoresha cyane uyikoresha hamwe uzoshika kure habaho
urakoze cyane Cedric eko urashaka kugira ko Bernice
ngerageje kwishura kwagura karere isa n'uwa bitangwe ko mu ndirimbo ziri mu bikurikirane iwacu zizoje habona hariho indirimbo zikundisha Afrika kuko iwacu si Burundi gusa iwacu ni muri Afrika iwacu nyine ucawumva hariho harimwe indirimbo nkitwa Afrika hariho n'izindi zitwa Inisonu hariho ni indirimbo zigenda zerekana Afrika zianura muri Afrika ariko urugero ngo kugerageza gufatanya n'abandi baririmbyi bo mu karere sindarushobora ko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kiretse nshobe kuronka abanterera ndafite ibyo byiyumvira ko bisaba narabiharuwe nsanga bitwara uburyo bwinshi ubwo rugero sindarugera ko ariko ndabyifuza nabyo
kuri icyo kibazo nyine cya David na Cedric hari izindi ndimi wabo uvuga nk'uko David yabibajije kugira ngo wagure iyo uri kuraririmba nabo nyine nk'abanyamerika abanyaburaya bakumva ibyo uri kuravuga bashime igihugu cy'u Burundi
mu ndirimbo zanje nkoresha ikirundi igifaransa n'igiswahili gike kuko igiswahili sindakivuga cyane ariko indimi zanjye mvuga ni ikirundi hamwe n'igifaransa
ni byiza rumba abanyaburaya batari bake n'ahandi ku isi no muri Afrika barashaka kuzokumva kumbure naho nyene tugutera intege wongere ko n'icyongereza
yego navyo ndafite umugambi ndashobora kuvuga bike ko sindagara ku rwego nk'uko nshobora kuvuga igifaransa cyangwa ikirundi
birumvikana reka twakire n'uwitwa ko Jerome ku murongo Jerome uraho neza
ndingaha muri akomeye namwe
mahoro mahoro
ndamukwita mutumire Dennis ndagize yambo
mwiriwe neza ndagize mwaramutse
nimore
Jerome use n'uduzi ijwi gato akumve neza uduge ku ijambo
ati nimore murakomeye
ego n'amahoro turashima Imana
agitera nashaka kubatera intege nk'uko abandi bagiye barabivuga no kuri gifoka mukora ni kirya kanda maze kumvira indirimbo imwe zimwe ziwanyu ndatunzeza cyane rero nashaka kubabaza hari nk'amahezwa mwamumaze kujyamo guserukira u Burundi hanze no mu bintu byerekeye iby'akarande
ihiganwa nta mahiganwa ndashobora kujyamo ariko ubu ngiye guserukira u Burundi muri Guinea Conakry mu kwezi kwa kane
iko kibarusha ndamugeze mashya mu kirundi cyane nibaza yuko bizodufasha nabo nyine bavyumvise nibaza yuko bazatangara bagireho banaho bazati ndogore mu muririmba nugwahe mugire ko rero mwabwira n'inde no Burundi bumwete
urakoze cyane Jerome
nagisa kandi abatu nagisa kandi abatu ndamubaza none indirimbo zanyu wamufise system koresha kugira tuseture canke ubuhinga bwa none kugira ngo bibandanye kumenyekana kure cyane wamukoresha turetse yuko nko kubishyira kuri Facebook cyangwa ahandi hantu sinzi yuko bashaka kunyishyura
indirimbo nahereye ko kuririmba novuga twashoboye kugurisha mu buryo bw'ama-CD ariko iwacu naguha gasone ntiziyaja mu byo kugurisha ko ziri mu rukurikirane rutarasohoka izo nizo nabaye ndabahonje nk'uko mubibona no kuri YouTube ntizirashobora kugurishwa ni indirimbo zizoja mu rukurikirane nzosohora mu kwezi kwindi bivanye n'ubuhinga rwaratevye cyane gusohoka bijanye n'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga ariko nizera ko mu kwezi kwindi kujya habona
tukajya ku isoko ama kuri cyo nyene Jerome ngerageje kumwunganira Bernice yavuze ati ni mutenyenye gushika mu kwa gatandatu niba ntihenze muci aho indirimbo zizosohoka ntimuzozihe ko cyangwa ngo muzibe ngo muzigrave mu mwihanganire muzozigure hageze sivyo
oke murakoze cyane rero abandanya tere abandanya aririmba n'indirimbo nyinshi cyane nukuri arabishoboye kandi agire ko yigisha n'abandi bakobwa ngira abereke inzira nabo nyine kugira abandanye kumukurikira ntagumarumwe n'abandi bamukurikire
sindumwe hari benshi baririmba uretse ko usanga umukobwa mu rundi kugira amenyekane mu muziki bisaba ingufu nyinshi cyane ariko sindije nyine hariho n'abandi baririmba
reka tubandanye ku murongo Jerome urakoze cyane Cedric nuva yagumye ku murongo yari afise akandi kabazo atashoboye gushikiriza Cedric uratwumva ngo ushikirize akabazo kawe ka nyuma
akabazo nari nsigaranye na bomba jewe nsanzwe ndafite inimero yiwe ariko hariho abantu badafite inimero yiwe canke nagomba kumusaba niba bishoboka ko hari abantu bakenera nko guterera umuntu kugira ko aze gusiga nka nimero de konde cyane inimero yiwe direct vuba ashobora kuba nk'umuntu ariko aratumviriza nk'arwara twikirana na kino kiganiro ashobora kuzokwipfuza kubavugana ari babiri atari ku radio cyane ari nk'aka gatererano arose akambaza ukuntu yo kamuha ego jene nshaka aze gusiga iyo nimero de konde cyane iyo nimero kugira ngo abandi bavanywanyi cyangwa abandi bantu bari kwadukurikirana baze gushobora kuzogira icyo bagize hama nkamwifuriza no kuzotahukana isanganiro award kandi kurage cyane murakoze cyane
turagushimiye cyane Cedric kugutera intege Bernice de Bella ku murongo turafise kandi n'uwitwa Mahoro neza
padaho
uduhamagaye uruhega Mahoro
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umurenge wa Busogo amazina ni Mahoro Birimo Mubyangabo ni kuba ibibazo njye ndabaza uwo muhanzi wacu ese afite umuntu umutera inkunga
mubihangano bye. Kuko hari indirimbo afite indirimbo zinga z'amashusho. Aze no kutubwira imbuga akoresha kuri murandasi tuzajyaho tumufrowinge tubashe kuba twamutera inkunga cyangwa tube twabasha kumukonekta n'abandi basupasta ku buryo bakorana amakorabo icyo akazamura urwego rwe w'umuhanzi ko numvisha avuga ko abakobwa batakunda kuzamuka cyane ariko mu by'ukuri ahuye n'abandi bamurenze basupasta bagakorana korabo bituma aza urwego rwe yaruzamura cyane. Nanone yaje kutoronkera kontakite ze niba biri ngombwa cyangwa se biri impotensi kuko hari igihe umuntu agira ikibazo runaka ataba yamubaza kuko hari n'abari bakitinya abakobwa bitinya ko umwuga y'abahanzi y'abagibintu akazi kenshi batakora ngo ni abagabo bagakora kandi mu by'ukuri bamaze kutugaragariza ko bashoboye nta na kimwe cyabananiza. Ibyo ndamushimira by'umwihariko ariko nanone agira ikintu avuga ari gutinyura abandi bakobwa.
Urakoze cyane gose Mahoro. Ahubwo nyine Bernice ubwiriye aho nyene ko Jerome nawe nyene yabisavye, Cedric yabisavye, ubahe amazina ya Facebook yawe, Twitter, Instagram, barashaka kugukeza, barashaka no kukongera amanota kuri inzo mbuga ngurukana bumenyi, ni nayo amazina ukoresha, hamakumbure nkuko Cedric yabisavye, ni haba hari na numero de telefone bashobora kukuronka ko abipfuza kugushigikira no kuguterera.
Ego amazina yanje ni Irumva Bernice ariko ku mbuga ngurukana bumenyi nkoresha Bernice the Bell kuri Facebook yanje, page Facebook ni I Bernice ariko hashtag ni Bernice the Bell ubize aho baz Bernice the Bell gifatanye ucibona account yanje. Ukoresheje Instagram ni Bernice the Bell nyene, kuri Music in Africa ni Bernice the Bell nyene, WhatsApp nayo
kuri izo mbuga nyene. Wobe ufise ifoto imwe kugira ngo bayibonye bace bamenya ko ari wewe, imeze gute?
Ni foto muzaza kubona ifoto nambaye nyene ibintu nyene byerekana umuco nyafurika gusa n'ubururu no mu mutwe mfunze igitambara cera baca babona ifoto nimwe ku mpantu ze yose kiretse WhatsApp mese guhindura kubera ibiza isanganiro wawazi. WhatsApp nayo ndashobora kubaha nimero akamenyetso guteranya 257 64 62 69.
Urashaka kwisubiramo?
Akamenyetso ko guteranya 257 64 62 69.
Urakoze cyane. Reka tubandanye twakire na Nicodème. Nicodème uratwumva?
Ndabumva neza.
Duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro? Erika kumbure uburumviriza iminota mike mbere ko tukugarura ku murongo hama tubandanye ikiganiro. Urakoze cyane.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isambira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho turiko turaganira na Bernice Debelle mu mwigeme w'umurundi kazi aririmba indirimbo zo kuhayagiza zo gukundisha igihugu cy'u Burundi no kukimenyekanisha mu mahanga. Niwe turiko turaganira rero ku kamaro ko gukunda igihugu, akamaro ko kunywanisha abanyagihugu. Tuko kandi turakira ni bibazo n'ivyumviro vy'abanywanyi bijwe rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise umwigeme canke umukenyezi, ndabwiwe mu buhinga bw'ivyuma yuko dufise murantunga ni umugabo, n'umugabo yitwa Anastase. Urantunga Anastase, nari nketse ko ari umukenyezi turonse ko tubaronka gake cyane, nari ndyohewe. Allo Anastase, allo allo. Ntakundi barambiye ko telefone imucikanye. Bernice, kuri ico nyene turamaze akanya katari gato tuko turaganira, ariko abakenyezi n'abigeme ntawo hamagara, ivyo bisigura iki kuri wewe?
Anini ya keshi abakenyezi bakunze gufatirwa n'udukorwa two mu rugo. Ariko iyo niyo impamvu yo kudahamagara, nibaza ko harimo no kuba batitaho cyane ibintu bijyanye n'iby'amaradiyo cyangwa ibimenyesha makuru cyangwa ubuhinga bwa none bwo gushobora kumviriza ibiganiro bitandukanye. Benshi usanga batarabimenyera cyane cyangwa ntibabyiteho. Ibyo birashika cyane nk'i Burundi ho usanga aribyo bigwiriye.
None nk'aba nk'uko mu Rwanda bavuga abafise igitsina gore, nshaka no mu Burundi kumbure, ubona none tuzotera imbere gute tudashoboye guterera ivyumviro vyacu canke ngo duserure kiri ku mutima canke ngo duterere kubibazo cane cane byerekeye ubuzima bwacu?
Jewe mu vyumviro vyanje nibaza yuko umuntu yobandanya abahimiriza, kuko badashobora guterera ivyiyumviro nta n'uwomenya ivyo bakeneye. Ico gituma nobasaba ko boza baragerageza kwitaho ibijanye n'ivyo kumenyesha amakuru, itumatumanako ry'amakuru bakarimenyera, kuko umuntu ashobora gushikiriza iciyumviro yifuje. Ubu bigeze kure aho ushobora kwandika iciyumviro cawe utarinze no gusaba iradiyo mvuga ibyawe canke yerekane vyawe, ugaca ku mbuga zawe ngurukana bumenyi kandi ivyo wifuza n'ivyo wiyumvira. Byobafasha cyane kumenyera, byobafasha kumenyekanisha ivyo bakeneye gushikako.
Kumbure ntitwobahora bose, hariho abafatiriwe n'imico, hariho imico itadukundira canke itatubohora ngo tuvuga icyo twiyumvira. Hariho n'ukuntu imico ivuga yuko umukenyezi cyangwa umwigeme adakwiye kwishyira imbere. Turabategera nabo nyine, ariko biracakenewe uko bashikiriza ibyumviro vyabo. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko Anastase tusubiye ku murongo. Anastase, ndakeka nizera ko wumvise ko nasavye imbabazi, nari naketse ko uri umukenyezi cyangwa umwigeme. Uratwumva?
Ya, ndabumva tu.
Amahoro, amahoro. Kibazo cyangwa icyumviro?
Natumiye umuhanzi.
Ego.
Jewe nshaka kumubaza. Urabona arabanza bashaka gusaba n'abahanga indirimbo nyine zizana amahoro cyangwa zikundisha abanyagihugu, zikundisha abanyagihugu igihugu. Ariko ugasanga izo ndirimbo iyo bazihanze ntabwo zimenyekana kabisa, ugasanga ziragiye zeze muri sidiyo gutyo, ntabwo zisohotse ngo abantu bazimenye bazikunde ari benshi. Hari imbaraga zaba ziri gushyirwamo kugira ngo izo ndirimbo zaba zisohoke zaba zigira imbaraga zikunde nk'uko n'izindi zisanzwe zikundwa.
Urakoze cyane Didier. Ereka ku murongo wa telefone twakire Didier. Didier, nawe turakumva, tuga ku ijambo.
Ego. Eri Kigali mu Rwanda. Mbanje gusuza umutumire mwadutumiriye.
Murakoze cyane mwiriwe.
Ego. Indirimbo zo gusakaza amahoro ni nziza cyane, turabikunda rwose. Nk'urubyiruko natwe turimo twabyigiraho kugira ngo amahoro aboneke muri aka karere. Namushimira rwose cyane, akomereza aho. Turabikunze cyane.
Ni byiza cyane. turakoze cyane. Reka twakire na Jackson amahoro neza.
Namahoro.
Ni uraho duhamagaye uri?
Ni sinzi watona Jackson ndabamagaye ndi mu Burundi mu giteranyi umutumba ninonwe.
Mhm.
Nukuri sasageje kumviriza uyu mwegeme wacu.
Mhm.
Nukuri yaririmbye indirimbo nziza cyane kandi zibereye ku kaduza k'ikintu gihugu cy'uno munsi.
Mhm.
Indirimbo yatanguye ko yegerekana ugwaruka ya kabiri nandi yagiye avuga uburyo umuhisi wacu perezida ibyo yakoze.
Mm. Umwami Gwagasore.
Gwagasore ubuye afitangiye akaduha ukuyikubukira ku Burundi.
Mhm.
Nuko ni byiza cyane. Hari akantu mwari muvuze gatoya ati none kumengo barahamaza ugwa abigeme bakunda guhamagara ku radio cyangwa se ngo batere ibyumviro ati tobe mbute ati ni kubera iki.
Mhm.
Nukuri uge aho harimo akabazo ageze ahimirize n'ugwaruko rw'abigeme. Wera ngubu urabye kumurongo bagahamagaye naba nugwaruka ko bahungu abakobwa nta numwe twageze twumva isaravugako.
Mhm.
Ucumengo awe mukubakumira kandi ikintu kiko turashaka kandi nabona mbari kashaka guteza imbere. Reka ateze imbere Burundi. Ayika ateze imbere kiti kugwaruka. Ko igihugu nicyugwaruka uno munsi. Aha aho tuzatuka nk'akubwashe nyayo ugwaruka bisako tugira iki? Tutere imbere tumufata mu mugongo.
Mhm.
Ukuri kina genda musabe bona ko azohava serukira mu misi hanze.
Mhm.
Kweri agerageze ahimirize. Ubwo nagenda nacyo ndamusaba akantu kamwenya. Indirimbo ziwe tushaka kuzironka kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube kugira abantu tushadushikira aho tuba turi.
Mhm.
Acha tubwira ngo indirimbo zikozwe cyangwa tubwire iki twatwadronka tuzi tuzatubwira zita mutere intege yindi nimero yatanze ya WhatsApp je nawe nyine ngo nikwiye ngo nira ngo nizitatu nibaje ko zidakwiye kubera ngo nizikwiye umunani.
Reka rajya gusubira kuziba
subiramo neza nimero ya WhatsApp yiwe nawumvije ngo ibidakwiye neza usaba murakoze.
Urakoze cyane. Reka tubandanye tuwakire na Samuel mbere yuko tuhakajambo Danis de Bella. Samuel, nawe ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego no kuri nagira nsivire uwo mutivire wacu.
Mhm.
Ego ndamubaza ati none nk'abandi baririnzi bo baba ariko baravyumvira aravuze gahunda yo kuzobafasha kugira ngo nabazogere ku cyumviro nk'icyo cyiwiwe.
Mhm. Urakoze.
Ego.
Nawe reka tumuha akaryo abishure. Bernice Bella ku bibazo bya Anastase Didier na Samuel akumbure byinshi byari intererano. Ariko Didier yashikirije bijanye n'abigeme nkuko twako turabivuga ngene wabatera intege kumenyekanisha indirimbo zawe. Samuel aravuze ku bijanye no gufasha nawe nyene abandi baririmbye nuko nubwo nawe ariho gitangura ukeneye abagufasha ariko gerageza ubishure.
Ego mvuge cyane cyane ubwa mbere kuri icyo cyo gufasha abandi baririmbye cyangwa abandi bigeme aho tugenda duhurira je nama ndababwira ubwa mbere gushyira imbere akaranga k'iwabo kundi by'iwabo kuko ushobora gukora iyindi midiho y'abanyamerika cyangwa ahandi bashaka biyumvira n'umunyamerika ntibabyitaho cyane ko byo barabihimbye baca bashyira imbere iby'iwabo kurusha wewe uzanye akantu gafite icyo kisangije kindi nibaza yuko turi muri amikade mu rusendi Burundi tuguma duhimiriza duteranira ibyiyumviro dukungene twoteza imbere amahoro iterambere ry'igihugu ndetse na Afurika muri rusange. Ni ishure bijanye ni n'ukungene bashobora kunterera ko numenga hariho abatashoboye kumva neza nimero atanze navuze nti akamenyetso ko guteranya 257 76 64 32 69 kubifuza nawo aho bashaka kubona indirimbo zanjye bashaka kujya kuri YouTube barabanditse Bernice Bell bashaka kubona indirimbo zose iwacu kwa gasore muriza mama girise kamwana n'izindi.
Urakoze cyane.
Nibaza yuko hanini byari byo nkabashimye cyumviro intererano zose bagiye barampa nzogenda ndabiyumvira ko kungene nshobora gukora kugira ngo nshyigikire Afurika cyanke imiryango niyunga muri Afurika ibandanye gutera imbere.
Kandi
icyo naba nibagiye ngira nica abakenyezi abakenyezi bivanye n'imico benshi baramaze mbere kononekara mu byo navuga barabaye traumatize baramaze kumera nk'aho menga byamaze kubaja mwo byabaye ubuzima busanzwe kujya habona menga nta nicyo bikibatwaye ariko no kongera nk'abakebura bashobore kuja habona bashobore kwerekana ibyo bashoboye ko ni byinshi bashoboye nta muntu ashobora kwizera atarabona icyo ushoboye.
Kandi kuri ico nyene Bernice benshi bakeka ko gutera imbere cyane kuba umuhanzi w'umuririmbyi yateye imbere cyane rwose akaja no mu mahanga aho giye kuzoja n'abaririmbyi b'ibujumbura ivyo si byo kuri wewe?
Jewe just ngo sinzi cyamushatse kubaza.
Nashatse kuvuga nti kuko wewe uva hehe watanguye kuririmba uri hehe kuko tuganira bavuze ko wavuye ikaruzi niyo batanguriye kuririmbira
ikaruzi niho na Tayuzogi muri komine Buhiga umusozi wa Buhiga nyene mu bisanzwe jewe nje mu gisagara cya Bujumbura ariko mpejeje kaminuza y'u Burundi urumva yuko ndi mushashi Bujumbura ariko nagerageje kugira kuraje kugumana ibyizigiro no gukora cyane kugira ngo ashobore gutera imbere naho ntavuke Bujumbura ashobore kwerekana ibikorwa byanjye.
Nibyo cyane kandi rero ni gutera intege n'abari hagati mu gihugu nibyo nashatse kuvuga kugira ngo nabo nyine bumve yuko bashobora kugira aho ugeze no kurengaho kuko hari igihe bumva yuko kumbure ari intambwe ndende cyane ariko birumvikana ko wewe uteye imbere cyane kandi naho wavuye mu gihugu hagati uri kuraseruka igihugu mu makungu mu misiri imbere. Reka rero duherereza ikiganiro twumviriza ka karirimbo twari twatanguriye ko ka iwacu kajyoshe cyane abatashoye kukumviriza mu ntango bakumve mu mpera. Bernice de Bere turagushimiye cyane rwose kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe ukaganiriza cyane cyane no gwaruka turagushimiye.
Ndabashimiye neza Oriane ndashimiye na VOA Afrika yaduhaye kanya.
Ego turabashimiye mwese rero mugire weekend nziza mugihegwe kuri kano karirimbo mwongere mubandanye mwumviriza radio mukunda cane radio ijwi rya Amerika mwari kumwe na Oya nitanga ishaka ndashimiye n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese
gutera kamo murundo bamahanga yakure nagatima nikatera note bagane garuka dufashanye tuperite ku Burundi iwacu
i Burundi
iwacu
i Burundi
ni muze tuhateze imbere iwacu
i Burundi
iwacu
i Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere iwacu
i Burundi
iwacu
i Burundi
ni muze tuhateze imbere iwacu
i Burundi
dushize hamwe twateze imbere aba bakumpande zimwe zisi mu ntara zose mu moko yose turanga